Turashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mu katwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe byo muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane ni nahazwe bamwe mu bahurikiye mashira hamwe gucungera abantu n'ibintu mu Burundi bagiriza bakoresha babo guhunyanga uburenganzira bwabo
turacyakoreshwa ngo mu buryo bw'ubucyaka ikindi nuko abakoresha bacu badatigira amagara y'abakozi babo
Uyu numwe mu bakozi bo mu gisata cyo gucungera abantu n'ibintu mu gihugu cyo Burundi. Mu Rwanda abadandaza mu gisagara cha Huye bemeza ko ubucuruzi bwabo bwongeye kunaguka. Idonido ni mukanyisa semwe hafi ya maradio yanyu. Reka ariko tubanze duhere ko yagezeho rya nino ku isi igihugu cya Finland cyatangaje ku mugaragaro ko cifuza kwinjira mu ishyirahamwe ryo kwivunira umwasi hamwe NATO President w'ico gihugu n'umushikiranganji wa mbere wiwe babitangaje bari kumwe uno munsi kwa Mungu ku murwa mukuru w'ico gihugu bavuga ko ari umunsi winjiye mu mateka y'igihugu cyabo byari byitezwe ko Finland isaba kwinjira mu ishyirahamwe NATO risanzwe ririmwo ibihugu byo mu burengero bigera kuri 30 byishinze kwivunira ngasi hamwe ikindi gihugu vyitezwe ko gifata ingingo nkiyo ni Sweden umunyamabanga mukuru wa NATO yavuze ko Finland na Sweden bisanzwe ari bihugu vy'inkora mutima kuri NATO ho umutegetsi yavugiye mu nama y'ibihugu bigize uwo muryango iri kwibera mu Budagi aho ivyo bihugu biriko birabira hamwe ingaruka intambara ya Ukraine yagize kuri ico gihugu no kubindi bihugu n'ingene NATO yobandanya gushigikira Ukraine no kuyagura president w'Urusiya Vladimir Putin ejo kwa gatandatu bice mu kiganiro yagiranye kuri telefone na mugenzi we wa Finland yari yamubwiye ko kwinjira muri NATO byo bari kosa rikomeye cyane kandi ko bizosubiza inyuma imigenderanire hagati y'ivyo bihugu simwe mu ngaruka zibonwa nk'izatewe n'icifuzo cha Finland cyo kwinjira muri NATO no muyaga nkuba Uburusiya bwakatiye ico gihugu kuwundi Uburusiya buha Finland ibice 10% vy'umuyaga nkuba ico gihugu gikoresha amakuru abageze hujyana no kwisi ku juri ya Amerika mushobora kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya tuja mu karere kibiyaga bigaki Ayo mukarere kibiyaga bigari tuyahere mu Burundi habahurikiye mashira hamwe yo gucungera abantu n'ibintu muri ico gihugu bavuga ko bamaze imyaka irenga 30 uburenganzira bwabo buhunyangwa n'abakoresha babo mu kubakoresha amasaha y'ikirenga kutavuzwa n'ibindi inkuru turazumenyesha makuru wacu ikigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye
Amashirahamwe yo gucungera abantu n'ibintu yatanguye gukorera mu Burundi guhera mu mwaka w'1990 abahurikiye mu runani rw'amashirahamwe y'abakozi bakora muri ico gisata cyo gucungera abantu n'ibintu nayo yatanguye gusaba kwemererwa kwihuriza hamwe guhera mu mwaka w'2012 kugira ngo barabe ko boronka aho bashikiririza ibibabakiye mu mwaka weze w'2021 niho yemerewe gukora mu kiganiro abahurikiye muri ayo mashirahamwe bashikirije abamenyesha makuru hamwe n'ikigo gitegekanyiriza zakazo z'abakozi inesesi n'abaserukiye urunani mpuzamasendika kuri uyu wa kane bashikirije igitabo canditsemo ingorane nyamukuru 16 zibangamira uburenganzira bw'abacungera abantu n'ibintu bazwi ku izina ry'abasekirite ni igitabo cegeranijwe n'ihuriro ry'amashirahamwe ashika kuri 5 avuka muri ico gisata yishize hamwe Desire Ndayishimiye aserukira rimwe muri ayo mashirahamwe Citrasobo PSG aratubwira bimwe muri ibyo bibazo birimo kutaronka aho bavugira mu gihe barenganijwe
abakozi bo muri ico gisata turacyakoreshwa ngo mu buryo bw'ubucyaka ikindi nuko abakoresha bacu badatigira amagara y'abakozi babo ashyirahamwe amwamwe hafi na yose atigera ashyirahabona amategeko ngenderwamo yayo kugira ngo abakozi bashobore kubona no
abandanya avuga ko hari abakozi bamaze imyaka irenga 15 bakora ko kazi badahagwa ibyo bemererwa n'amategeko birimo kutavuzwa no kutaronswa akaruhuko
bada siba ku kazi no munsi n'umwe bada cererwa atana somaje tekinike nige de basigwamo ni saye ari gusangiye imyaka yose heze batayigira bahabwa akaruhuko k'umwaka.
Abakozi batandukanye bavuganye n'Ijwi ry'Amerika nabo bemeza ko agateka kabo gahonyangwa bagasaba inzego zishinzwe gutunganyiriza abakozi mu Burundi kugira ico bakora.
Nko mu kazi ka misi yose turakora ntituruhuka iminsi ndwi kondwe kuko tugezwa INSS ivyo ntibibaho kandi mu mategeko tubirekuriwe intuze no kuvuzwa ico coco ni nk'umugandi ico ntikigera kivugwa
nta na kimwe baba bashikuje vyose ni ivy'ukuri ahubwo twasaba nk'uko babisabye leta yuko yobishiramo inguvu kugira ngo natwe nk'abenegihugu kugira ngo natwe nk'Uburundi bw'ejo tubandanye dukora twisanzuye tuvuzwa turi dutegekanirizwa kazoza.
Mu bibazo byashikirijwe kandi harimo n'ikibazo cyo kutaziganiriza abakozi muri INSS. Ndayavugwa Sebastien atwara ishirahamwe Civibo Syndicat de Vigile Burundi avuga ko amashirahamwe hafi nka yose ataziganiriza abo bakozi ndetse niyo babatumiye mu biganiro ngo ntibabyitabira.
N'amasosiyete n'uvuga nka yose aracyari hahandi aho usanga bakotereza umukozi umushahara nawe nyine atigeze abona bigatangaza cyane ari nacyo gituma twabishyize ahabona.
Ijwi ry'Amerika ryagerageje kurondera bamwe muri abo bakoresha ngo ibabaze igituma ibyo bibazo biguma bigaruka ntiyagira igikorwa n'icyo bategekanya guhindura. Twabakenye Celestin Mpawe nayo icegera tujejwe gutororokanya no gusuzuma ubwiziganirize muri INSS avuga ko amashirahamwe yose afise ibyo bibazo akavuga kandi ko INSS igerageza gukora ibishoboka byose ngo abo bakoresha batunganyirize abakozi babo.
Mugabo novuga yuko agisigaye gutera intambwe twagerageje kubikiza amategeko tube mu ishyirahamwe turatangira tukandikira umukoresha tukamubwiriza ntaheranye iyo tumuhaye iminsi 15 atatakosa tutadutangura ikintu cyitwa recouvrement forcé.
Abahurikiye muri ayo mashirahamwe yose basaba abakoresha babo bakozi kubahiriza amategeko agenga abakozi n'akazi
kwitaho gusoma amategeko agenga abakozi n'akazi boja hamwe n'urunarimu z'amasendika kusibu ndetse akabaho n'amasezerano narengwa hagati y'abakozi n'abakoresha bo muri icyo gisata nk'uko tubibona no mu bindi bisata.
Ikigo kijejwe kuziganiriza abakozi INSS kivuga ko mu rutonde rw'amashyirahamwe 38 gifise 8 muri ayo atanimero afise yo kuziganiriza abakozi muri INSS. Abandi nabo nyene ngo hari byinshi batubahiriza bigenga abakozi. INSS ikavuga kandi ko iri mu mishikirano n'ubushikiranganji bw'abakozi ba leta n'akazi mu gusaba ko abakoresha badatunganyiriza abakozi bakugwa ku rutonde canke bagakurikiza amategeko. Terive ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali.
Terive urakenuye.
Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse.
Mu gihugu cy'u Rwanda nane bice ku masonga nkitangura nyuma yo korosha ingamba zo kwirindikiza cha COVID-19 afise ibikorwa by'ubucuruzi mu gisagara cha Huye giherereye mu majepfo y'u Rwanda bavuga ko batanguye kubona impinduka nziza mu mikorere yabo. Eric Bagiruhusa yatembereye Huye adutegurira inkuru ikurikira.
Bwana Salmon Nombe numwe mu baturage bafite ibikorwa by'ubucuruzi bw'amacumbi y'abanyeshuri mu mujyi wa Huye. By'umwihariko Nombe we yubatse mu marembo ya kaminuza y'u Rwanda Butare. Aganira n'Ijwi ry'Amerika yavuze ko leta y'u Rwanda ikimara korushya ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 byarushijeho kubagirira akamaro kuko mu gihe icyorezo kitari cyakagenje make abanyeshuri batari bemerewe gucumbika hanze.
Twabyungukiyemo kuko ngira ngo umwaka ugiye gushira abanyeshuri batangiye kandi banemerewe noneho gucumbika mu macumbi yo hanze ariko uyu munsi turi kuvugana rwose ibintu bimeze neza amacumbi abanyeshuri baraza turi kubakira uyu munsi tuvugana ngira ngo umwaka wa muri kaminuza y'u Rwanda uzatangira ku tariki 15 ubu nta cyumba na kimwe wasanga kidafite umuntu umva rero ni ibintu byo kwishimira
umujyi wa Huye wahoze witwa Butare ushyuha kubera ibikorwa by'uburezi byiganjemo ni hamwe mu habakoroni batangirije uburezi mu myaka yashize leta y'u Rwanda yari yaravanye amwe mu mashami ya kaminuza na bimwe mu bigo by'ubushakashatsi muri Huye nyuma mu 2018 yaje gutegeka ko byasubira Butare ibiha batuye umujyi batazibagirwa kuko byabakoze mu nkokora nombe nanone
birabi rwose nta nubwo umuntu yifuza no kongera kubitekereza kuko muri kira gihe kaminuza yabaye nkaho ivuye muri uyu mujyi byagize ingaruka nyinshi cyane ku bantu yaba abacuruza amacumbi yaba business muri rusange ariko turashimira guverinoma yacu yongeye ifata umwanzuro wo kugarura ibigo byinshi mu byari bihari ibyo byose rero byatumye umujyi utangira kongera gushyuha tukaba twumva twanasaba ko wenda uziko covid buriya hari ibintu byinshi isa nkaho yangije umuvuduko wari uhari kugira ngo bya bigo bigaruke usa nkaho wakomeye mu nkokora na covid ariko ngira ngo ubwo iri kugenza amaguru make kandi tuyifite icyizere ko wa mujyi wa Huye ko kuzongera kuba umujyi wa kabiri kuri Kigali ugashyuha nkuko mbere byari bimeze
abafite amahoteli muri Huye nabo bemeza ko uko ibintu bihagaze magingwa ya bihabanye nuko byari bimeze igihe covid yabicaga bigacika bwana Justin Rutikanga ni umuyobozi wa Kasa Hotel iri mu mujyi wa Huye rwagati
cyari bigoye wasanga ari ikibazo kikomeye kuri hoteli ariko ubu iyo ureba ibintu bimwe biragenda bigaruka muvoma ubundi wasanga icyumba kamara icyumweru nta muntu urakira ariko ubu ngubu nubwo bitaragenda neza ariko umuntu abona ko ari kizere mu byumba nka 32 irindwi urasanga byibura nka 15 birokipe
icyafatwa nk'ubwigunge cyaragiye
ntago ari ijana ku ijana ariko iyo urebye ubona ko rwose bigenda biza ushobora kujya muri hoteli ukaba wabona ka live band ukaba wabona kaziki ariko mbere wasangaga umuntu yicaraga ku ntebe ari umwe ugasanga n'iryo rungu ryo kuza muri hoteli cyangwa muri bar bikaba ngombwa ko bireka
urwego rw'ubukerarugendo ruri muzasegeshwe n'icyorezo cya COVID-19 kuri bwana Rutikanga akabwira ijwi rya Amerika ko asanga bigoye ko bazasubira ku muvuduko bahozeho mu mikorere
birebye iyi industry yacu ya hospitality ni industry yashegeshwe cyane na COVID kuko twebwe ducuruza serivisi urebye kandi mu gihugu cyacu amahoteli ahari abayagana ni bakeye wasangaga rero abanyamahanga nibo cyane cyane baduhaga amafaranga biracyagoranye rero ntago nahita mvanga akanya birasubira ku murongo nubundi bizatwara igihe kinini kugira ngo twongere twubake iyi industry yacu
ijwi rya Amerika narebye kuba afite utubari duciriritse Madame Patience Mbabazi twa Musanze acuruza mu kabari mwirango mu murenge wa Tumba
gutanga itukaniro ryo ririmo ntago ryabura ko niba mbere munera ashobora kuba yakora yikanga agira ate ngo ugasaba umuntu arisanzura n'ikigenjiyemo kumva ko narwikekwe agasabana amasana urabyumva byarahindutse kubera ko clientele irimo pe ngo umuntu ashobora kunywa agacupa ke neza gatayisa ashakiye
uretse kuba umujyi wa Huye ushyuha cyane kubera ibikorwa by'uburezi biwiganjemo ni n'umujyi wamye ugendwa n'abarundi imibano y'ibihugu byombi taratosekara kuba hariho ibiganiro igihe bitaba amasigara cyicaro byabera akarusha abakorera i Huye
akarere gahana imbibi n'umupaka cyangwa se hafi yaho hari impinduka urujya n'uruza rw'abantu guhahirana ibyo byose rero hari icyo bizadufasha kandi iyo ureba yaba abarundi yaba abanyarwanda na mbere yaho wasangaga ubutemberanire ari bwiza twiteguye rero yuko nibafungura rwose hari impinduka zizaba cyane cyane kano karere kacu ka Huye
ngira ngo ibiganiro twumva abayobozi bacu bagirana biduha icyizere yuko mu gihe kitarambiranye tuzongera kubona umupaka w'Akanyaru ufungura cyane ko nko mu bintu by'ibiribwa hano mu mujyi hari ibintu by'imbuto imboga byaturukaga hariya natwe hari ibindi twabahaga turizera neza ko igihe runoho umupaka uzaba ufunguye neza nako nakarusha rwose kazaba kiyongereye
amakuru aturuka mu kigo cy'igihugu cy'iterambere mu Rwanda RDB aravuga ko kuva icyorezo cya COVID-19 cyakwaduka urwego rw'abikorera cyane abanyamahoteli ruri muzashegishwe cyane leta y'u Rwanda yashyizeho ikigega cyo kuzahura ubukerarugendo igishyiramo miliyoni 100 z'amadolari ni ukuvuga asaga miliyari 100 mu mafaranga y'amanyarwanda abatuye umujyi wa Huye kugeza ubu bahanze amaso amarushanwa y'igikombe cya Afurika ateganijwe kubera muri uyu mujyi kizabera umwanya mwiza batanga serivisi ka ibutari mu majyepfo y'u Rwanda.
Ndi cyari yari komata. Ni kimwe kwinyegera ariko abanyabugo ngere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe bugo
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ari kabira simuhumuruka mana sofe wenda banashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwe tu ni bugo ndi bugo
wiki nukumbwa ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha kuwundi yapa papa sofe twigende Kombo taxi yaki
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Rola
Juki America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dusubiye gato mu gihugu cy'u Burundi mu gihe muri ico gihugu havugwa ubushomeri bwinshi haba mu baba mu misozi no mu bisagara abize n'abatize hari umugabo w'imyaka 36 ho mu ntare ya Bubanza mu burengero yahisemo kwijukira umwuga w'ubuvumbi amaze kuguramwo amatongo ane hamwe na parcelle yewatsemo inzu abamwo uyo mugabo witwa Cyprien Miburo akaba hanura abarundi na cane cane urwaruka kudasuzugura kazi canke umwuga hijo rya America yaganiriye na Miburo ribategurira inkuri kurikira yakozwe n'umenyesha makuru wacu Eloge Urikaneza
Cyprien Miburo ku mutumba wa Gahwazi ya mbere muri komine mpanda intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi amazi imyaka igera kuri 13 akora umwuga w'ubuvumbi iruhande y'imizinga yiwe bwite yigumanira akayihakura agahubuki abiwe ubundi akabugurisha anakora urucuruzwa bwo kudandaza ibitiba aratubwira uko yatanguye uwo mwuga n'ingene abigenza kugira ngo akwegere inzuki
nje ndavyikorera nibikorwa je navyumviriye kuko nabona data yegeka nkabona nabandi muko baregeka nanje canda jisha umuzinga nanje canda hacaba umugaba mpumuti nanje canda genda kwegeka inzuki cyaziraza camere nyi camere cyo gihenyere negeka ndabikoze imyaka myinshi kuva mu myaka 13 negeka inzuki urakoresha umuti ugacana ugacucanga n'imamara n'ubundi muti wo mwishamba ugashushira y'umwotsi byose bigafumba umwotsi zaza rero zigaca zimotegwa neza rero na wa muti
Miburo w'imyaka 36 asigura ko uyu mwuga umutunze amaze kwigurira amatongane yose ni parasera yubatse mu inzu mu mafaranga akura mu buki n'ibiti bashora ibi yabigeze ko batangurane yasavye umuntu canke banki
nta wundi nta mugo mwo sanswe nkora niwe nkoresha nta wundi nkoresha ta uwo mwuga aho maze kugura ndamaze kugura ibivyi bine ndagura ni parasera nyine yo kubaka ndubaka inzu
uwo mugabo w'abana batatu ariko yemeza ko akazi kukwegeka atari yororo hari nabo yigishije baciye baheba kubera kwegeka biruhije
abo nigishije barahevye kubera bibagora gukora umuzingo umwe ndagurisha ibihumbi 30 yo haje ubungurira abushaka bahabari yinzo ukintu abuki baburajaya nuya ku kwezi sino kontora iyo nkora hari gihe mara nkiyinga ntakoze ndu nkiruhutse kubera imba nacotse nkaca nsubira nko kuyindi yinga nta ntambamye urimo n'umwuga mwiza birabagora kubikora gacoka afise ibindi bikorwa akora ntavyo yokora zirakujya uruka n'umwotsi zishyigira inyuma zukisha umwotsi ukazirukanisha umwotsi
Cyprien Miburo yahoze mu ishyirahamwe ry'abavumbi ryahavuye risambuka imbere y'uko ahitamwo kwikorera ku giti ciwe ubavuga ko asubiye kuronka abandi biyunga bakaja hamwe yobishima kugira ngo baduze umwimbo kurusha Miburo hanura abarundi na cyane cyane abakiri bato kwijukira kurondera imyuga mito yo kubateza imbere kandi ntibagaya akazi mu Burundi nta bitigira inyezi na by'abavumbi bizwi ariko umwuga w'ukwegeka urakorwa cyane muri ico gihugu mbere mu ntazi tari nke n'ingo nke zidafite imizinga ibiri n'imiburi iburi kuri buri muryango inzuki naho urubo irwazo rubabaza zirakundwa hakaba hari n'amazina y'inzuki kimwe mu bitungwa bike bivugirwa amazina muri ico gihugu mu myaka 15 iheze igisata cyaho ni cyita iterambere PNUD hamwe n'ikiraba burimye n'ubworozi FAO zashizeho imigambi myinshi yo kunagura umwuga w'ubuvumbi bituma abatari bake bishira mu mashira hamwe hatibagiwe n'abagore n'abigeme kugeza ubu ari bake cyane muri uwo mwuga ibi biri mu bigabanura ubushomeri mu Burundi igihugu bushomeri mu rwaruka bungana n'ibice 55 n'uduce 2% by'urwaruka rwo mu mitumba mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 35 n'uduce 4% nk'uko amatohoza y'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana Eloge Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz ibihumbi 11 800 35. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz ibihumbi 11 800 35.
Ejo ki Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize kugakino combo taxi.
Combo taxi.
Combo taxi.
Combo taxi.
Mugiye gutega amatwi combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza combo taxi. Taxi ya Grand Lac.
Wow, ungeli yagi sinye wali munapendeza shike mwa.
Hey, eh, Jose.
Iko sana nyimo naenda mu concours musical ya mu region.
Chofe wera bibikura abashahu dutwawe dushikaneyo. Na iyo umugabo wewe icaye ngaha. Ibyo kuririmba nta nibyazi nibyo gustari.
Madam.
Moja tujenge.
Abahanzi baka karere baririmba ino ndirimbo yabapfunye mbabara rwose ikomeza kwitobanga gutyo rwose. Ino ndirimbo zikumva iririmba.
Eh, cyane.
Seka se nararirimba. Pamoja tujenga jimbo wa manji yake jiwe.
I'm going to go to the house.
dutambi twese hamwe Combo Taxi, igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi, ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba.
Kwenye radio Voix d'Amérique.
Banywanyi bijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Akabino nga duce dusozera makuru n'ibiganiro twatubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Joy Diane ni nahazwe. Ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Dieudonné Cyubahiro. Twese ku izina rya bagenzi bacu tubike bane twifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose na utaha.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Mugukere Yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu Shikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nanyeka ko isarushiriza Radio Ijwi rya Amerika